mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muri ko muyumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe nanje Oriane itanga ishaka mu makuru yo muri kano kanya. Mu Burundi abanyagihugu baba mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baridogira iduzwa y'ibiciro biduga ku munsi ku munsi.
Iro chini ya lugha cha kibongo cha wajibu wa frangi jumbe na majana vili ukigeza kwa frangi jumbe na majana mlaani ikiro cha kinure ukigeza kwa frangi wa mbibi
hei sukari ya holi kukwa demi le senge sao wikabigeza kuri bitanu na honye ni hujiro
abo ni bamwe muri abo banyagihugu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Leta y'u Burundi igiye kugabanya igitigiri cy'intara n'amakomini agize igihugu mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora yo mu mwaka wa 2025 n'aya 2027. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ugiye guhagarika ibikorwa byo kumenyereza ingabo za Mali. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yongeye gusaba ibihugu vya Buraya gufatira ibihano amabanki y'Uburusiya bakanahagarika kugura ibintu bituruka kuri petrole y'ico gihugu. Aya makuru rero nayo ndavugwa mu kare k'ibiyaga binini tuyabashikiriza mu kanya tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi nayo. Ukraine iriko irasuzuma amakuru avuga ko Uburusiya bwoba bwarakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka mu gisagara kirimwo ikivuko ca Mariupol kiri ku bumanuko bw'igihugu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Icegera c'umushikiranganje rero ukwivuna abansi wa Ukraine Hanna Maria yatangaje ko leta iriko iratohoza ayo makuru ataremezwa icese. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuwa mbere yavuze ko Uburusiya bushobora gukoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gihe buriko bukoraniza inteko zabwo mu karere ka Donbas mu mugambi wo kwitegurira ibitero bishasha ku gihugu ciwe. Yamara ntiyemeje niba ivyo bigwanisho bimaze gukoreshwa koko. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byatangaje ko biriko biragerageza gutohoza amakuru avuga ko vyoba byarakoreshejwe. Muri ico gihe abategetsi ba Ukraine bariko basaba abasivile guhunga ibice biri mu buseruko bw'igihugu imbere y'ibitero bikomeye vyitezwe by'Uburusiya. Ni mu gihe ingwano mu gisagara cha Mariupol kirimwo ikivuko kiri mu bumanuko bw'igihugu igeze mu bihe bihambaye.
Arakoze cyane mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yongeye gusaba ibihugu vya Buraya gufatira ibihano amabanki y'Uburusiya bakanahagarika kugira ubutunzi buva kuri petrole y'ico gihugu.
Ageza ijambo kubagize inteko ishinga amategeko ya Lithuania akoresheje uburyo bwa video, Zelensky yavuze ko igihe cyose ibihugu by'Uburayi bigicuruzanya n'Uburusiya bizatera intege abategetsi b'Uburusiya gukomeza ibikorwa byabo by'ubushotoranyi kuko bazumva ko nta nkurikizi bibagiraho. Nubwo Uburayi bumaze gufatira Uburusiya ibihano byinshi, Perezida Zelensky asanga bukeneye no guhagarika gukomeza kugura ibikomoka kuri peteroli by'Uburusiya. Hari ibihugu bikomeje gushidikanya gufata icyo cyemezo kuko bisanga byagira ingaruka ku bukungu bwabyo, dore ko ibikomoka kuri peteroli byinshi babigura ku Burusiya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya we yavuze ko muri ibi bihe ku isi bigoye cyane gushyira igihugu kinini nk'Uburusiya mu bwigunge. Yongeye kuvuga ko ibitero bagabye kuri Ukraine bigamije kurinda umutekano w'abaturage batuye mu burasirazuba bwa Ukraine bakoresha ikirusiya n'uw'igihugu cye. Hagati aho biteganijwe ko Perezida Putin ahura na mugenzi we wa Belarusia Alexander Lukashenko. Ibiganiro byabo biribanda ku kibazo cya Ukraine. Belarusia ni kimwe mu bihugu bishyigikiye Uburusiya.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Umushikiranganji mukuru w'Ubwongereza Boris Johnson agiye gucibwa amande azira kuba yararenze ku mabwirizwa yo kwirinda COVID-19. Muratugura muradutunga akabazo mu buhinga bw'ivyuma Inzovu yari ishe umushakashatsi w'umunya Colombia imuho nyanze yariko yiga inguge nini nini zitwa chimpanzi muri parke ya Kabila iri mu burengero bw'igihugu cha Uganda nkuko vyatangajwe n'abategetsi bico gihugu n'inkuru ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Sebastian Ramirez Amaya wo kuri kaminuza ya leta Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika yishwe niyo nzovu ku munsi w'Imana urangiye yari kagira ubushakashatsi mu ishyamba ryo muri iyo park ari kumwe n'uwo bakorana. Kigo kijejwe inyamaswa muri Uganda cyatangaje mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ko bahuye n'inzovu yari yonyene ikira batera bituma bategerezwa guhunga mu mpande zitandukanye. Kigo kimenyesha ko iyo nzovu yakwirikiye Sebastian iramuhonyanga gushika ahapfa. Yariko agira ubushakashatsi bwo kugwego rwa doktora kugugene inguge nini nini zitwa chimpanzee z'igitsina gore n'igitsina gabo zibana. Urupfu rwiwe ubaye amezi atatu inyuma yuko ingenzi ikomoka muri Arabia Saudite yishwe n'inzovu mu yindi park muri Uganda.
Urakoze Frider kuri iyo nkuru. Handi naho umushikiranganje mukuru w'Ubwongereza Boris Johnson agiye gucibwa amande azira kuba yararenze ku mabwirizwa ya COVID-19. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eli Gwema.
Gufatirwa ibihano kwa ministri w'intebe Johnson byemejwe n'ibiro bye nyuma yuko polisi mu mujyi wa Londres itangaje ko igiye guca amande abantu hafi 50 bazira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Umuvugizi w'ibiro bya ministri w'intebe yavuze ko Boris Johnson na ministri w'imari Rishi Sunak bamaze gushyikirizwa impapuro za polisi zibamenyesha ko polisi yiteguye kubafatira ibihano. Abandi bafatiwe ibihano barimo umugore wa ministri w'intebe Carrie. Polisi ivuga ko abayobozi barenze ku mabwiriza mu gutegura ibirori n'iminsi mikuru byahuzaga abantu benshi bikabera mu biro bya ministri w'intebe n'ahandi. Ibi byatumye abatavuga rumwe na leta bongera gusaba ko Boris Johnson yegura ku mwanya wa ministri w'intebe. Keir Starmer uyobora ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye ko Johnson na ministri w'imari begura kuko birengagije amategeko no kubeshya rubanda. Hari kandi abadepite bo mu ishyaka rya ministri w'intebe bamaze gusinya ku mpapuro zisaba ko habitora mu nteko ishinga amategeko ryo kumukuraho icyizere. Imiryango y'ababuza babo bazize COVID-19 nayo yamaze gusaba ko ministri w'intebe Johnson yegura.
Yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mushobora no kudukurira kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanya naho turaja mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika tuyahere mu Buganda. Abayobozi bajeshwa amagara y'abantu mu karere ka Gahana imbibe na Republika ya Demokarasi ya Kongo gahangayikishijwe n'uko ikiza cha COVID-19 gishobora kongera kwiragirana muri ako gace. Inkuru y'umumesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi mu Buganda.
Mu byumweru bitatu bishize umupaka wa Bunagana uhuza Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu majepfo y'iburengerazuba bwa Uganda wakiri ibihumbi by'impunzi zihunga imirwano misha hagati ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Benshi mu mpunzi bahisemo kuguma ku mupaka kugira ngo bakurikirane uko ibintu bimeze mu rugo kugira ngo basubireyo bituje. Ariko abashinzwe umutekano babasaba kuva ku mupaka bakaja mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande. Buri impunzi igera Nyakabande igomba gukorerwa ibipimo bya COVID-19. Abandi benshi nabo barakingirwa icyo cyorezo n'izindi ndwara. Ariko abashinzwe ubuzima bavuga ko hari impunzi zasanzwe zaranduye icyorezo COVID-19. Uku niko uwungirije ushinzwe iby'ubuzima mu karere ka Gisoro Nick Muneza yabitangarije Ijwi rya Amerika.
Hala wagore babiri b'abakongo bagize ibimenyetso bisanzwe bya corona basuzumye tubasangamo covid. So ariko bari stable bameze neza kubavurira Nyakabande mu kampu mu transit camp nimwe bagiye.
Kuko tuzi ngo uburwayi bwa covid burandura cyane bugakwirakwira mu bantu vuba. Kuba bari muri iyo mbaga y'abantu impunzi yahunze ntabwo mufite gukeka ko haba hari n'abandi baba banduye.
Hari ibyo dukora byo twita ni contact tracing, nyine abegeranye nabo ngabo nibo twapimye. Ariko ibipimo byabo byerekana ko bo batarafatwa. Cyo nakubwira cyo gikomeye aba bantu iyo bari kuza hari giye bazabanyira no mu mago y'abavandimwe babo so ubwo bivuga ko tutaramenya niba wenda hari abandi baba baranduye iyo banyu
bo bababwiye ko araho baba baranyuze
ntabwo babyemera je nuko twe natwe turabikeka ariko ntabwo bemera ko banyura mu mago y'abandi bari kuzanya akabandi so ubwo batugarurije umurimo mwinshi kuko twebwe nka gisoro twari tumaze ameza abiri tutabonye umuntu ufite corona
nkuko uyu mukozi w'ibyubuzima abitangaza itsinda ry'abakozi byo mu buzima ryashyizeho ingamba zimwe na zimwe zo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo harimo no gushakisha amakuru ku bantu bashobora kuba barabonanye n'izo mpunzi zanduye kugira ngo nabo bakorerwe ibipimo
cyane rwose twashyizeho gahunda zo gupima buri umwe wese ufite ikimenyetso kandi turongera dushyiraho n'imbaraga kugira ngo twigishe abantu bamenye ko n'ubundi twatewe twashyizemo kwigisha kugira ngo abantu bikenkere iyo ndwara kandi bayipimishe turebe uko twabyifatamo
twumvise ko muri no kugerageza kubakingira ndetse aho ngaho nibyo
cyane cyane bose uwemeye wese turamukingira kuko imiti turayifite barenze igihumbi bamaze kubona urukingo rwa korona
hanyuma babyakira bati mbabwiye ngo bibikingize
oya barabyakira rwose ahubwo ni ko batubwira ngo iwabo biba bitabakorerwa ariko barabyakira nta kibazo bafite nabyo
hagati aho amakuru aturuka mu gace ka Rutshuru karimo umutekano muke yerekana ko hashize kabiri hatuje umuyobozi w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro Shafik se kandi yatangarije ijwi rya Amerika ko kubera umutuzo ugereranije impunzi zimwe zatangiye gusubira mu rugo ariko abenshi akaba bagitinye gutaha
so in the last 2 days no any fighting on the other side of Congo so the situation
mu minsi ibiri ishize nta mirwano yabaye mu baturanyi bacu bityo ibintu bikomeza gutuza impunzi nke zatangiye gusubira muri Congo ariko abenshi baracyari ku mupaka wa Bunagana batinya ko intambara ishobora kongera gutangira mu kigo cy'impunzi cy'Inyakabande mu mpera zo kuwa mbere hari hageze impunzi zigera mu 12,314 kandi turakomeza kubasaba ko bose bava ku mupaka bakaza kuri iki kigo aho impunzi zisanzwe zakirirwa kubera yuko tudashaka ko bakomeza gutatana hose ntibiramenyekana niba hari ingamba z'amahoro zo gukemura amakimbirane zirimo gukorwa nubwo mu gutangaza ko bahagaritse imirwano abarwanyi ba M23 bavuze ko babikora kugira ngo bahe amahirwe uburyo bwo gukemura ibibazo bafitanye na leta yabo mu mahoro uku kubura ibisobanuro ku ngamba zaba zirimo gukurikizwa mu gukemura iki kibazo bisa nk'ibituma impunzi ziguma mu gihirahiro amakuru y'icyorezo COVID-19 mu mpunzi ukurikije abashinzwe iby'ubuzima ushingiye ku kuntu icyorezo cyahungabanyije imibereho y'igihugu mu bihe bishize bishobora gutuma ubutegetsi butekereza ku ngamba zikomeye zishobora kutagwa neza abahunga Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
urakoze cyane Ignatius dukubitire mu Burundi naho aho abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa politiki umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura basa n'abarengewe n'iduzwa ry'ibiciro by'ifungurwa kubera ibura ry'ibitoro ni inkuru ya mugenzi wacu Tiarive Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
kuronka ibyo gufungura kwa bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi ngo bibandanya kuba ingora bahizi kuko ibiciro byaduze cyane bikarengera ubushobozi bwabo aba ni bamwe mu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
nk'ubu nk'akarorero umuntu ashobora kuba atunze nk'abantu mu nzu mugabo ubuye kubera ibiciro byaduze acyagera igihe usanga umuntu yikuye umuntu atamwanka agasanga aramusubije yamurungitse rero kubw'ivyo wowe inkurikizi urumva ni nyinshi rero
kiro kibiharage cha kibondo cha bagirwa amafaranga 1,200 ubigeze ku amafaranga 1,800 ikiro cha kinure kigeze ku amafaranga 2,200
isukari ya hori kugwa demire senkesa ubikabigeze kuri 5 naho nyene ntugiro
urumva ifungwa vya duze ibintu vya ibiciro vyagiye biraduka mugamarondero ntiyongerekanye ntamante prize mashasha nyene ibintu bimwe bimwe gusanga abantu baronderamo ngo bikunde
aba banyagihugu kandi berekana ko inkurikizi zabyo zishobora kongereka na zikaba mbi cyane zirimo ubusuma ndetse n'abafise amikoro asanzwe yarabayabaye bafise abana bato impungenge akaba ari zose z'uko abana babo bashobora kugwara kwashi kubera gufungura nabi.
Turonka ndutuko duteka abana bose batugwanira ko kwashi aha anye ntacho turonka tukivuga ngaha twaragesengaha dusaba yuko bo bandukira ikiciro kobera tufisa abana bazavatujana mwiba bamwe turabafaka azi ntitugice twihereza
ubukene buzoca budutera tukabura icepfo ca ruguru haraho umuntu abafise nakazi kabaye baye akabura nayo mahera
abadandaza nabo bavuga ko ibiciro byitike mu ntara zo hagati mu gihugu byadugijwe nk'incuro nka zibiri mu gihe ariho hasanzwe hava byinshi mu bifungurwa bikoreshwa mu gisagara ca Bujumbura aha namakara asanzwe akoreshwa n'abanyagihugu benshi baba muri iki gisagara ngo biragoye kuyaronka naho bo babarose ico bateka nk'uko abanyagihugu babitangarije abakunzi bijwi rya Amerika
kandi za bihumbi bibiri rero maze kuburiza bihumbi bibiri nugira ngo urateka ngo ugende bihiye bishye tutagira amakara bishye tutagira naho dusenya turi bujuma naho dusenya naho tuzgiye kubaho gute leta irabikeneye tugarukira ko turabigende twobaho nako tukarera abantu
umuntu yahora akoresha nk'amakara ya demire ku munsi ubu yasigaye akoresha amakara ya truamire naho nyene ntugira arakwira neza
naho ishyirahamwe rijejwe gukingira agateka k'abaguzi abuko association burundaise des consommateurs naryo ryabwiye abakunzi b'ijuru rya Amerika kwiriduga ry'ibiciro ku masoko nabo ribateye ikibazo gikomeye Pierre Nduwayo aserukirira ishyirahamwe abuko asaba leta gufata ingamba zidasanzwe zitanga umurongo nyawo w'ibiciro ku isoko kugira ngo hatagira bikika mu kiza mu gukandamiza abanyagihugu bashiraho ibiciro by'umurengera
habuye kugira gufatwa demezire exceptionnelle kugura mu ministeri y'eta ko bide hari demezire zafashwe kugira ngo bereke la population le comportement bogira autorité de intervenir kugira ngo bereke la population ne ko heza kabye fatamo hanyuma no kudekora za totale circulation kiso turuko keshi iyo hari ile situation bibiye abantu bashobora kwishika mu gihe dusanga ari benshi cyane
iriduga ry'ibiciro ku isoko rusange ry'u Burundi ribaye mu gihe mu minsi heze hari hasohowe itangazo ryerekana ibiciro narengwa ku biribwa bisanzwe byera ku butaka bw'u Burundi nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Cremandi Kumasabo yabitangaje mu kiganiro cari cahuje abanyagihugu n'ubushikiranganje butandukanye mu kwezi guheze ariko akaba yarumvikanishije neza ko ibyo biciro byari byashizweho byari ku neza y'abarimyi
kujanye ibiciro by'ifungurwa ngira ngo ino minsi mwarumvise ko hatangajwe ibiciro bitandukanye aha rero mu bijanye n'itangazwa ry'ibiciro nuko ko twagira fata kaje kugira abatumenyesha kwa twumvise yuko mu bijanye n'ibi by'ibiciro byashinzwe ku neza y'umurimyi kuko tuvuga tuti umwuga w'uburimyi utegereza gutungisha abarimyi ifatiye uko ibintu byifashe hirya no hino mu masoko ifatiye kandi no kugenda bishyirizwa n'abarirya
amakuru ava mu Burundi kandi avuga ko gushika ubu ibiciro byabi by'imodoka zija mu ntara zigize u Burundi zabizunguruza abantu ndetse n'izisanzwe zitwara ibifungurwa zibijana mu bisagara bitandukanye itike ishigwaho na banyenebyo aha n'ibiciro by'ibifungurwa bikaba ari uko kuko nta giciro narengwa leta iratangaza nk'uko abanyagihugu babitangarije abakunzi b'ijuru rya Amerika Thierry Vendayishimiye ijuru rya Amerika Kigali
urakoze Thierry tukivuga ku Burundi leta igiye kugabanya igitigiri cy'intara n'amakomine igize igihugu mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora yo muri 2025 nayo muri 2027 inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Clavernio nkuru ikigali mu Rwanda
kubwo umushikiranganje w'intwaro ya gati mu gihugu intara nkeya zigizwe n'amakomine makeya niwo mushinge w'iterambere rirama ry'abanyagihugu Gervais Ndirakobuca abona ko ari cyo gitumi igitigiri cy'intara 18 n'amakomini 119 kitorohereza iterambere ndetse n'ibikorwa by'amatora muri rusangi mu nama yagiranye n'abatwara intara n'imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu yabereye mu ntara ya Kayanza gushika mu mpera z'iyindwi iheze uwo aserukira leta yasiguye ko uwo mugambi ubwirizwa kuba wagiye mu ngiro imbere y'umwaka w'ibihumbi 2025
ikibazo cya kode elektorale iteza guhinduka nibyo mugambi ariwe leta yarabwa twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujyaho norodekupage administrative shasha igabanya amakomine ikagabanya n'intara no kode rero ntishobora kuyishika ko ibyo byirizwa bitaraja mu ngiro kugira duce tugira rokode twifunze yorodekupage shasha tudahengamiye kuri uyu sanye kuri
yamana naho biruko bamwe mu banyamigambwe babibonamo amahinyo nk'umugambwe Sanel ukomeye mu gitavuga rumwe na leta ubona ko ari ubusuma bw'amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka w'2025 nayo umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027 bwatanguye gutegurwa. Uwo mugambwe wavuze ko igikogwa co guhindura itegeko rigenga amatora co kwitonderwa abegwa na politike bose bakagira ico baterereye hako leta ivyihererana yo nyene. Agatogwa satwari uwo mugambwe akanabuserukira mu nama nshinga amateka yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umugambwe wiwe utarasabwa intererano kuri ico gikogwa. Ico bikoze hari yindi migambwe nka APDR icima ko igabanuka ry'intara rizotuma bashikira abanywanyi babo neza kubasaba amajwi. Gabriel Banza witonde atwara umugambwe APDR kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Impinyanyiro za politike zamazabaye imbere y'uko amatora aba, ariko twebwe umugambwe wa federe tubona ko ata mahenya ni mu byo kuri amatora ya canke ari ahubwo bizodufasha ko twose tugera mu izo ntara zitanu canke zitandatu, kuko wari usanga amatora ageze ugasanga umuntu ari mu ntara zike ntamenye ibera mu zindi ntara, ariko mu ntara zose imigambwe kumburizo biriyo kuburyo bizodukurikirana ibiri kubirahabera. Ahubwo nakaje baduhaye kuzo kwitoza mu ntara zose hama tugakurikirana ku mabiro de vote yose tukabona uko amatora ari karagenda neza.
Umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu yasiguye ko yindi ntumbero nyamukuru yo kugabanya intara n'amakomine ari kugira ubutunzi bw'amakomine bwisununure kurusha.
Ku Burundi no munsi abege pense 7,834 kilometre kare intara 18 amakomine 19 n'ikibazo ikirajo ugacusanga rero beniza makomine ikomine nishikira ni miliyoni 200 tugacha tuvuga ngo sama komine wote ko tukabiri decentralization yo decentralization ikunda ikunda ama tugacha tuvuga ngo twapuya ri komine muri za 500 million ugatufata komine mishi ha 500 million komine rubonge 500 million komine kayanga 500 million mutagumba kwa kibazo nibaza yuko imana ikatujibere tukabishikako bizoba ari igikorwa cy'iteka ku gihugu cyacu.
Aha umugambwe APDR urahafite intererano kugira ngo iryo hangiro rishikwe ko
kubera intera zitanu cyangwa zitandatu zamaze ikomera gose kuko usanga zigira imigwa mikuru ikomeye bigatuma ibisagara bito bito nabyo biba byinshi kandi bikomeye cyane. Ariko rero nubwo bimeze ko turafite dusaba murazi yuko intara zagiye zigwira kugira ngo begereze ubutegetsi abene gihugu, dusaba yuko bagabanije intara n'amakomine bose bahereza ingufu amazone, kuko no munsi ariyo twagwa n'umushefu de zone utabona neza uruhara rwabo muri administration.
Naho atagitigiri n'amazina y'intara nshasha biraja ahabona amakuru Ijwi ry'Amerika rifise nuko intara zishobora guhurizwa hamwe zikaba zitano zigahabwa amazina y'inzuzi n'ibiyaga biri mu gihugu. Isoko ry'inkuru rivuga ko akarorero kuri uwo mugambi wo kugabanya intara n'amakomine ari igihugu kibanye cy'u Rwanda gito mu bunini ugereranije n'u Burundi, ariko kikaba gifise intara zitano harimo umugwa mukuru w'igihugu hamwe n'uturere 30 gusa tugereranywa n'amakomine mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Urakoze cyane Pierre Claver kuri iyo nkuru. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame harabandanya urugendo rw'akazi rw'iminsi itatu muri Congo Brazzaville, urugendo rugamije kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu. Muri urwo rugendo Paul Kagame azoshira umukono ku masezerano atandukanye harimo ay'ubudandaji bw'amabuye y'agaciro mu ijambo yabwiye abadepite mu nama nshinga amateka. Perezida Kagame yavuze ko Afrika itotezwa imbere n'ubumwe bw'ibihugu biyigize. Muri Congo Brazzaville abanyarwanda barenga 10,000 bahahungiye. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Aloise Bayingana aserukira izo mpunzi n'abasaba ubuhungiro, abanza kumubaza uko yakiriye urugendo rwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda.
Urugendo rumenyeshejwe n'inzego z'umutekano, hanyuma badusaba nibatwaza kumwakira. Bo icyo twababwiye ni uko tuzashobora kwakira umuntu twahunze. Ese umuntu wahunze umuntu wamwakira gute? Wamubyinira cyangwa se wamukomera amashyi? ibyo rero twarabihakanishije ubu rero bamaze kubyumva gutyo basanze koko niba tutamwemera ngo tugomba kujya mu mirimo yacu dusanzwe dukora hanyuma tuzigere aho ari kwakirirwa
ariko se nubwo bwose mwabibabwiye bakabyakira gutyo mwumva mwebwe nk'abanyarwanda kwakira perezida w'u Rwanda mwamufite n'ikibazo mukakimubwira nta shingiro bifite
ijambere cyo biterwa n'icyamuzanye ndumva yaje gusura mugenzi we bafite ntuza rezenterenta bibagenza ariko ntabwo yaje avuga ngo akeneye guhura n'impunzi yaza avuga ko akeneye guhura n'impunzi ubwo abategetsi abayobozi b'igihugu bagomba kubitubwira noneho tukagira icyo tubivugaho
mwebwe nk'impunzi ziri aho ngaho muri Congo Brazzaville hari igihe leta yigeze kusa naho ibashushubikanya ibabwira yuko igihe kigeze kugira ngo murebe ahandi mwajya cyangwa se musubire mu Rwanda magingwa ya ubu tuvugane ikibazo kigeze he kimeze gite
bo magingwa ya nyuma yaho stati y'impunzi irangiriye muri 2017 kugeza ubu urabona imyaka ingahe iri hafi gushira turi hano muri iki gihugu nta cyangombwa tugira bituma rero hari abantu bashobora gutembera abantu bashobora kugenda mu gushakisha imibereho rimwe na rimwe bahura n'ibibazo nubwo umuntu atabyita ko bikaze cyane ariko ibyo bita de cas isolé rimwe na rimwe bamwe bahura n'ibibazo ubwo rero libre circulation usanga itameze neza ikindi ntabwo ari ibyo gusa hari n'ibindi bibazo impunzi ihura nabyo nk'aba wene n'uwagira nk'udufaranga na duke agira ati ngiye natubitse ahantu ntabwo ashobora kubikora kubera yuko nta karita agira ntabwo umuntu ashobora kohereza udufaranga ngo ushobore kudufata kubera nta karita ugira kugira ngo igweshe kudufata ahubwo bisaba kujya guta umundi donc hari na karita simu na karita simu ntushobora kuyigura kubera ko nta karita ugira ubu rero amvete murumva ko turi mu gihirahiro tumeze nk'aho turi abantu batagira nationalite bakunze kwitareza patrite
hari abandi bari aho ngaho mwabyaye abo bana mubyara bameze bate bajya mu mashuri bariga niba biga biga mu ruhe rurimi
abana twari ababyaye tufite abana benshi twagerageje kwegera leta kugira ngo turebe niba abo bana bahabwa za carte d'identité ayo makarita y'identite rero byaragoranye kuko ariko bavugaga yuko nibaramuka bayabahaye ababyeyi babo batazataha ariko nyuma ni uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaje kubyemera yemera ko abana bacu bavukiye hano muri iki gihugu bagomba guhabwa amakarita y'identite nk'uko amategeko abibemerera ubu rero biri mu nzira ariko kugeza n'ubu ntabwo bari bayabona barayategereje ariko abenshi bamaze kugezamo amadosiye agiye amaze kugera kuri 958 bakaba bakeregereje ko bazahabwa ikarite z'identite ibyangombwa ibibaranga by'abana
mwese hamwe impunzi z'abanyarwanda muri aho ngaho muri Congo Brazzaville mubarirwa muri bangahe
bo muri Congo Brazzaville ubundi babara ko turi 1,100 n'abantu 400 ariko harimo na le demandeur d'asile ubwo rero muri abo ngabo nakubwira ko muri icyo gihe cya close cessation la 2017 byarangiye bari bavuze yuko buri bamwe bahitamo gutaha abandi bagahitamo gukomeza kwa kubuhungiro abandi bagahitamo integration locale ni ukuvuga bamaze bagafata passeport z'u Rwanda ubwo rero byarangiye hamaze kuva 2013 kugeza 2017 yari amaze gutaha abantu 111 abagiye muri integration locale ni ukuvuga bemeye gufata passeport z'u Rwanda bakaba ba diaspora babaye 9 abashoboye guhabwa statut z'impunzi bari 884 ababuze statut babaye 8,463
Aloise Bayingana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville kimwe n'abakubuhungiro ndagushimye cyane kubwo aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
namwe turabashimiye kuba mushobora kumenya uko duhumeka hano muri Congo
aho ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru byo kuri Nosaha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Dieudonné Cyubahiro mfashije kwegeranya ibiganiro byo kuri Nosaha mugoroba mwiza.